mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 Ijwi rya Amerika. Naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mwiriwe neza nshuti mwese mudutse amatwi. Ni Edi Rwema ubasuhuza, mbaye ikaze makuru yacu aza kwibanda ku kibazo cy'ubukene mu gihugu cy'u Burundi. Naho muri Ethiopia icyo gihugu kiremeza ko kigenzura ibice 70% by'intara ya Tigrea. Muri Ukraine icyo gihugu ntigishaka imishyikirano n'u Burusiya. Ayo makuru n'ayandi ni mukanya. Amakuru yacu kuri iyi saha tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Umukuru w'intumwa za leta ya Ethiopia mu biganiro by'amahoro n'inyeshyamba za Tigrea aremeza ko ingabo z'igihugu zigenzura 70% by'iyo ntara. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Yamariyo nkuru ntiyemejwe buno nyene n'abakozi b'amashyirahamwe y'abagira neza cyangwa abavugizi ba leta y'intara ya Tigrea. Edwan Hussein, umuhanuzi w'umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia ku bibazo byerekeye umutekano, yatanze iyo nkuru ku rubuga Twitter mu gihe ibiganiro hagati ya leta ya Ethiopia n'abaserukira intara ya Tigrea bibandanya mu gihugu cya Kenya. Ni mu gihe kandi leta zunze ubumwe za Amerika zaremeye Ethiopia kugira ihe bidatevye imfashanyo n'izindi serivisi ngendegwa ko abanyagihugu bo mu ntara ya Tigrea. Amasezerano y'amahoro yashitswe ko mu ndwi iheze hagati ya leta ya Ethiopia n'abaserukira intara ya Tigrea atangaza ko Ethiopia yo kwihutisha igikorwa cyo guha imfashanyo abanyagihugu barenga miliyoni 5 baba mu ntara ya Tigrea, aho ibifungurwa n'imiti biri ku rugero ruri hasi cyane. Umuvugizi w'umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia, Redwan Hussein, yatangaje ko amakamyo 35 y'ibifungurwa na 3 y'imiti yashitse mu gisagara cya Shire kiri mu buraro ku bushire burengero bw'igihugu. Inteko za leta ya Ethiopia nabo bicuditse bafashe ico gisagara mu kwezi guheze hari imbere y'amasezerano yo guhagarika burundu ingwano yashitswe ko mu ndwi irangiye. Redwan avuga ko imfashanyo iriko iratangwa kurusha mu bindi bihe by'imbere yaho. Yamenyesheje ko serivisi zindi nka internet n'amabanki byasubiye gukora co kimwe n'uruja n'uruza rw'indege. Yamara umutegetsi ayoboye abajejwe ibiganiro ku ruhande rw'intara ya Tigrea, Gatechu Reda, ntiyishuye buno nyene igihe itororokanizo ry'amakuru ry'abanyamerika Associated Press ryamusaba kugira ico avuze ku vyatangajwe n'ubuvugira leta ya Ethiopia.
Urakoze Fidel Niyongabo. Ukraine ivuga ko idateganya kuganira n'u Burusiya. Ibindi tubibaze mugenzi wacu Diane Ninazwe.
Umushikiriza manza mukuru wa Ukraine Andri Kostin asigura ko ico yipfuza ari ahanini ko hoshigwa hose ntare mpuzamakungu idasanzwe yofasha mu guha indishi igihugu ciwe biciye mu gufata ubutunzi bw'u Burusiya. Ivyuko Ukraine itifuza kuganira n'u Burusiya kugira ngo intambara iri hagati y'ivyo bihugu bibiri here, Andri Kostin yabwira radio abongereza BBC mu kiganiro cihariye. Muri ico kiganiro yasiguye ko u Burusiya ubwizwa kwishura ivyo bwononye bwose. Yahakanye icumviro cuko abanyagihugu bo hirya no hino ku isi bibakora ko agira ati nta misile bumva, ibyo gutegwa amabombe ntavyo bazi, ibyo kwicwa gufatwa ku nguvu gusahurwa ntubabaze. Ico yemeye nuko ariko kuva u Burusiya butera Ukraine ababa mu bindi bihugu bariha amafaranga menshi ku bitoro n'ibiribwa. Ariko aha aragwa kagaruka agira ati abanyagihugu ba Ukraine bo bariha ubuzima bwabo. Umushikiriza manza mukuru wa Ukraine Andri Kostin akaba yashimangiye ko ibimenyetso vy'abana n'abagore bahohoterwa biri mu burere bwose n'ibisagara vyose bigize igihugu ca Ukraine.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden ari mu gihugu cya Misiri mu nama mpuzamahanga ya 27 ku ihindagurika ry'ibihe. Biteganijwe ko muri icyo gihugu yibanda cyane ku buryo igihugu cye kizabera ibindi urugero mu bikorwa byo kugabanya ibyuka bihumanya ikirere. Mukanya akaba amaze kugeza ijambo kuri iyo nama. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo adufitiye ibindi kuri iyo nkuru.
Perezida Biden yafashe indege yiwe Air Force One mu ijoro ryo ku munsi wa kane ahimbajwe no kugena umugambwe wiwe w'abademokrate wabyifashemo neza mu matora yo kuwa kabiri. Yarashimishijwe kandi n'uko Kongre ya Amerika yemeje muri uyu mwaka itegeko rikomeye cyane ryerekeye gushyiraho uburyo bwo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe n'intambwe zikomeye za Ukraine mu rugamba icyo gihugu kirimwo wo kurwanya u Burusiya. azokwerekana kandi kugene igihugu ciwe cemeye gutegekanya imiliyaridi amajana 375 y'amadolari mu kiringo cy'imyaka 10 agenewe guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Ibyo bizotuma President Biden aremera ibindi bihugu gushira mu ngiro ibyo byemeye byerekeye kugabanya imyuka igeramira ibidukikije no gutera byijukira amasoko ntanga nguvu atageramira ibidukikije. Nahari uko impingi iracari ndende kuri Amerika n'ibindi bihugu byo ku isi kuvyerekeye kubahiriza urugero cyari byumvikanye ko gukugabanya imyuka igeramira ibidukikije abahinga bizeye ko bizogabanya ubushuhe butera bwiyongera kurushiriza ku isi. Kwita bikoraniro mpuzamakungu ku ihindagurika ry'ibihe ririko ribera mu gisagara cya Sharm el-Sheikh mu gihugu cya Misiri izoba ibaye intambwe ya mbere mu rugendo rwa President Biden mu makungu. Azoja kandi mu nama y'abategetsi b'ibihugu byo mu bumanuko bushyira ubuseruko bw'akarere ka Aziya izobera muri Cambodge hamwe n'ikoraniro ry'umugwi G20 ry'abategetsi b'ibihugu bikomeye kurusha ibindi ku isi mu by'ubutunzi izobera mu gisagara cya Bali mu gihugu cya Indonesia.
Ibikorwa byo kubaka ikigo kitiriwe Obama wahoze ari perezida wa Amerika mu mujyi wa Chicago muri leta ya Illinois mu burengerazuba bwo hagati bw'igihugu byahagaritswe byatewe n'iki? Diane Nazwi arabitubwira.
Ibyo bikorwa byahagaze bivuye ku mugozi abariko bubaka ico kigo basanze aho kiriko kirubakwa ejo kwa kane. Societe yitwa Lakeside Alliance yabirabure iriko yubaka ikigo citiriwe Obama yavuze ko ivyo umugozi wo kwiyahura yabimenyesheje igipolisi co muri Chicago. Umugozi wo kwiyahura ni kimwe mu vyaranze ibikoresho vyifashishwa mu kwica abacakara cane cane b'Abanyamerika birabura baba abicirwa ku biti canke abicwa banyonzwe mu gihe c'ubucakara no mu kinjana ca 20. Buramatari wa leta iriko yubakwamwo ico kigo citiriwe Obama ku ruga rwiwe rwa Twitter yanditse ati umugozi wo kwiyahura wigeze no gukoreshwa mu kunyonga abantu ahanini werekana urwango rushingiye ku ivangura rukoba ni kimenyetso c'iterabwoba n'ubundi bugizi bwa nabi bigikorerwa abanyamerika bafise urukoba rwirabura. Societe iriko yubaka ikigo citiriwe Obama ikaba yemeye gutanga amafaranga agera ku 100,000 by'amadolari ya Amerika kuzotanga makuru yashize uwo mugozi wo kwiyahura ahariko hubakwa ikigo citiriwe Obama. Barack Obama twibutse ko ariwe mwirabure wa mbere yatwaye Amerika. Madamu wiwe Michelle Obama nawe niwe mugore wa mbere w'umwirabure yagiye mu mabanga y'umutambukanye w'umukuru w'igihugu aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Barakoze Diane Nazwe na Fidele Niyonga batugejeho ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mbibutsa ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari. Aya makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi aho abaturage bageze mu myaka 60 bemeza ko imibereho yabo igenda irushaho kuba mibi kurusha mu bihe byashize. Amashyirahamwe yigenga arasaba leta kwiga uburyo yakemura iki kibazo cy'ubukene. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Thierry Ndayishimiye.
Kari hari hakirimbya imyumbati umuntu hari imyumbati ikaza ibiharage bikaza
abantu barakenye nta kazi bagira abafise akazi nabo bahenga imishahara mito.
Je kintu mbona mu kibano naho aho mbaye hariho nkira sisikayira kenye
abo n'abanyagihugu basanzwe bashakishiriza ubuzima mu duce dutandukanye tugize igisagara cha Bujumbura baganira n'Ijwi rya Amerika bayigaragarije ko ibintu bitera byunyuka mu Burundi birimo ubukene bwo kubura ibyo bafungura hamwe no kudashobora kwivuza ndetse n'ubushomeri bubandanya bwongerekana.
Turakenye turashonje nico gituma duca twomoka tugaca abana ruku tukaca tuza kwicara mu mabarabara twicara mu ibarabara turi abantu b'abamama sivyiza.
Usanga umuntu n'amahera hembwa ukwezi kudahera canke yinjiza ukwezi kudahera se tumajene nirengarenga zisigaye zizimvye.
Ubuzima bwo buraguye
umuntu muto biramugora kugira ngo ashobore kubaho aronke amahera yo kwivuza kugura ivyo kurya kubeshaho abana babo.
Ijwi rya Amerika ryavuganye kandi na Barasamaje Victor umunyagihugu amaze imyaka 50 adandaza amagi akaba afite imyaka 67 y'amavuko nk'uko yabyivugiye akaba afite umuryango w'abana 10 bose bakaba barize ku mafaranga yakura muri urwo rudandazwa rw'amagi. Gusa akababazwa n'uko abo bana babuze akazi abandi bagakora badahembwa
barize bose muhezi umuhereza rimwe 11 nabarihira muri ayo magi gusa kandi ntawe ndagusaba kumenya ngurisha ahantu kugira menere pa yabana tubabaza cyane cyane cyamba bakobeshi abo bana biza ntagiye nakazi baronka umuntu atanga amafaranga yifashanye ko niba none ko abana bije ntibaronka nakazi urabona hari naho bacabaye mu komune yacu ya Nyabihawa ntibabahemba
Kubwo umusaza barasamaje asanzwe abeshejweho no kudandaza amagi avuga ko ku myaka yiwe nubagikora ko kazi asigura ukuntu yari yizeye ko azohindurirwa ubuzima n'abana yabyaye aho yikoza ashoboka hose kugira ngo bige uyu munsi bakaba bataramuvana muri ubwo buzima kandi bose barize uko ari abana 10 barasamaje yabwirwa ijya Amerika kwitangwa gy'ibiturire mu itangwa ry'akazi ibigwiriye mu Burundi ariyo ntandaro ya byose
ko nta na yoshwa kuvigisha imyaka 3 adashema tikire ibyo byose yakora ikibazo ukazumva deseye ngufisho wanje ukazumva ubundi ngufisho wanje nawe yagitora ngufisho wanje aho ibituri byo biriho bazi ko biriho ibituri cyane cyane no kubivanga ibyo bintu abana iyo bize mu bya kikokora dukeneye ko nabo botera imbere bakadufasha nka jewe nka bana bose nigishije nka bagizera ni kapo mu barabara na kamarama
mu kiganiro n'abamenyesha makuru cashikirijwe hagati muri yindwi ni shiramwe parseme rihamagarira abarundi guhindura ingendo rikanakurikiranira hafi byo tunzi n'intwari bereye mu Burundi umukuru w'iryo shirahamwe Faustin Ndikumana yamenyesheje ko mu byigwa byakozwe basanga u Burundi bufite ingorane zifatanganye zamaze kuba nyinshi zikeneye gutorerwa umuti mu gihe cya vuba iryo shirahamwe ryasabye leta y'u Burundi kwifashisha abahinga
n'ukuba kubikene niko buraba nyo bita bamwe bita class moyenne mu Burundi ariko barahera nuwari umufonctionnaire wese agenda kugwa muri bwa bukire bita telefone zirimirara basi mwe no kuvuga abantu bashobora kuba hari benshi mu wayenne babayeho neza bose bariko baragwa mu bukene hagasigara akabwe k'abantu agashomeri mu gwaruka kwihebura rumaja hanze rwiruka hirya no hino mengo gwa buzyumva niyo ruja cyo tuvuga rero leta yoshiraho imigwi grande commission icyo twitaba expert de haut niveau kugira bige umugwi wibazo turafite ko tuyibona twese mu buharagezaho inyishu
uwarongo y'ishiramwe parseme amenyesha kandi ko nta bikugwa byo kugwanya ibiturire bihari mu Burundi gushika ubu ibyo bikaba ari nabyo bituma ubukene bubandanya kongerekana mu banyagihugu bato bato kuri mikoro y'ijwi rya Amerika uku nika bisigura
nta politiki wa nitirikira mu Burundi nta yari ngira nawe bubizana muri deba boza tukavyerekana nta yari hanze guzi ko zirakora zijejwe na politiki hari na abantu ariko barahanwa na abantu uziraho giturira harya wumva hariya ngo ibi byononekaye byaboze byagize gute hariya abantu gusubiza abandi nguva mu mabanga bijya ntibijya sisubwanya giturire
kubwa Gabriel Rufyiri arongoye ishiramwe Oricome gishinze kugwanya ibiturire avuga ko umunzani w'ubutunzi mu Burundi umeze nabi agasaba leta y'u Burundi gushira mu bikogwa politike ziterambere igenda ivuga kuko hari ingingo merekeza zitegerezwa gufatwa kugira ngo Burundi butaguma ku karongo kamwe mu butunzi
nukuvuga rero kimwe twita balance commerciale nwa munzane ukoreshwa mu by'ubutunzi uyo munzane rero nukuri ntumeze neza na gatoya ni kimwe twita mu gifaransa ko buri déséquilibre kandi nibyo leta hari byigomba gukora kandi izo bwa mbere
ibiharuro byerekana ko agataka ku Burundi gatuwe ko nabantu bangana na miliyoni 12 uko imyaka igenda abagenda bongerekana amashyirahamwe atandukanye atanga ibyiyumviro kuri leta y'u Burundi kwikwiye gukora inyigo ziterambere zitegekaniriza uko abarundi bariho n'abariko baravuka bazobaho mu myaka iri imbere nk'uko ibindi bihugu bibikora Thierry Vendayishimiye ijwi rya Amerika i Kigali
Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda imikino y'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru ishigaje iminsi 9 gusa kugira ngo itangire mu gihugu cya Qatar ibihugu bizarushanwa birimo birakora intonde z'abakinnyi bigomba gushikiriza FIFA ariryo shyirahamwe mpuzamahanga ry'umupira w'amaguru ku isi mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Steve Derrick Ndizeye uyu akaba ari umunyamakuru ukurikirana hafi iby'imikino na siporo cyane cyane umupira w'amaguru amubaza uko byifashe ku makipe n'abakinnyi
nibaza yuko iminsi isigaye kugira iryo higanwa ry'igikombe cy'isi yose ribe ni mike cyane, ariko rero hari ikibazo kidasanzwe kijyanye n'igihe iryo higanwa ry'isi yose ritunganijwemo. Hanyuma ikindi kibazo kidasanzwe ni biranga minsi by'ayandi mahiganwa, kuko urabona yuko hari ibihugu bimwe bimwe gushika uno munsi bikiriko birakinisha amahiganwa yabo. Ibyo rero bigashobora gutuma ku munota wa nyuma, ku minsi ya nyuma, hari ibihugu bishobora gutakaza abakinnyi. Nibaza yuko biravye abakinnyi bariko barababara, aba ba Sadio Mane, aba ba James Rees barababaye. Ibyo rero bishobora gutuma rero iryo higanwa hari abakinnyi bamwe bamwe bari bitezwe cyane muri iryo higanwa ry'isi yose bataryitaba. Hanyuma ikindi nacyo kitangaje kinababaje ni kubera ingene igihugu cya Qatar gitunganijwe, ingene kizimbye. Ibyo rero birashobora gutuma ibihugu bimwe bimwe nibyo byose byaramaze kumenya aho bizoshikira, aho bizoba. Ariko rero biraboneka yuko hari ibihugu bishobora kuzogabanya abantu bategereza kugenda bajanye navyo muri izo nkino z'igikombe cy'isi yose. Ariko rero nibaza yuko igihambaye n'amagara y'abakinnyi, hanyuma kandi n'imyemenyerezo y'abakinnyi hamwe, kuko urabona yuko hari ibigwi iserukira gihugu imwe imwe ishobora kuba itazoronka abakinnyi bamwe bamwe kugira bakorere imyiteguro hamwe n'abandi. Icyo nibaza yuko ari ikibazo n'intambamyi idasanzwe imbere yuko izo nkino z'igikombe cy'isi yose zitangura.
Biravugwa kandi n'ikindi kibazo cerekeye kata kubera imico yo muri icyo gihugu n'idini rya Kiislamu, ko hari amajambo yashikijwe n'abategetsi b'icyo gihugu kubijanye n'ababakundana basangiye igitsina. Icyo gihugu kiravuga ko amategeko yo muri icyo gihugu n'idini rya Kiislamu biziririza abo bantu, bitabona ko ari abantu bakeneye kwakirwa. FIFA yagize iki bivuga ko isaba abakinnyi ko bofimikira ku gikombe cy'isi yose ibyo bibazo bindi bakadihoza. Icyo kibazo mukibona gute?
Icyo ni ikibazo kidasanzwe umuntu arabye ahisigeze, kandi nibaza yuko hari bitari bike bitazogenda neza kubera ayo majambo. Novuga yuko afatiye ku gihugu Qatar, igihugu kizwi, igihugu cyakoze ibishoboka byose kugira gitunga iryo higanwa ry'isi yose. Ariko rero haciye hazamwo ibyo bindi bijyanye n'imico, usanga icyo gihugu kiguma cyugaye, kiguma kuri izo ngingo na cyane cyane zishimikiye ku idini bagendera ko. Ibyo rero nibaza yuko bimaze kuvugwa n'ibihugu bimwe bimwe biramaze kunegura amajambo atandukanye, ibyo kutubahiriza agateka kazina muntu bivugwa muri Qatar, ibyo kutubahiriza uburenganzira bwa zina muntu, ngibyo bijyanye by'abakundana basangiye ibitsina. Ibyo rero nibaza yuko ari ibintu kumbure bishobora gutuma mbere hari n'amasosiyete ama entreprise atandukanye ashobora kutarungika cyangwa kudakora ibyo yategerezwa gukora kugira iryo higanwa ry'isi yose rizogende neza. Yuko ari ikibazo na cyane cyane guhitamo Qatar muri kino gihe, guhitamo ibintu bitandukanye muri kino gihe, nibaza yuko ari ikibazo gishobora kuzotuma bimwe na bimwe muri izo nkino z'igikombe cy'isi yose bitagenda neza nkuko byategerezwa, kuko abantu nta bwigenge bazoba bafite.
Ndababaza kanyuma muri make cyane, mubona imigwi iserukira igihugu yo muri Afrika ni itanu, mwitegereje mbona yiteguye neza abakinnyi bahagije? Mwabuze nka Senegal ko Sadio Mane yakomeretse, twibaze ko azashobora kuronka imitende agashobora guhiganwa. Mubona muri rusange jambo make cyane, imigwi ya Afrika muyibona gute muri iryo higano? Mubona amahirwe arahe mu nihagaze gute imbere gukora itangura?
Imbere y'uko izo nkino z'igikombe cy'isi yose zitangura, nibaza yuko ikibazo ari cya kindi ku bihugu byose bigiye kwitaba iryo higanwa. N'ibihugu bya Afrika rero ntibyasigaye inyuma, kuko urabona yuko gushika ubu hasigaye iminsi mike kugira iryo higanwa ritangure. Ibihugu bimwe bimwe hari bitararonka n'igice cy'abakinnyi bazojana muri izo nkino z'igikombe cy'isi yose. Ibyo rero nibaza yuko ibihugu byari bisanzwe bizwi yuko bimeze neza, bihagaze neza, nka Senegal irashobora kuzokwitwara neza, naho kuno munsi bigoye kumenya uko Sadio Mane azobahagaze, eka mbere no kumenya yuko azoja muri izo nkino z'igikombe cy'isi yose biracyateye amakenga. Hanyuma n'ibihugu rero nka Maroc ihagaze neza, nibaza yuko ari kimwe mu bihugu bishobora guserukira neza Afrika. Aho rero tudasize inyuma na Cameroon isa n'iyamiteye ubwoba, ariko ugasanga birangiye ku kibuga bitagenze neza.
Ndabashimiye cyane.
Murakoze cyane namwe.
Barakoze Fideli
Niyongabo n'umutumirwa we Steve Derrick Ndizeye. Urwanda rufite gereza 14 zose uko ari 14 zicumbikiye abagororwa barenga 179 nyamara zubakiwe batarenga 161 n'imibare ya komisiyo y'uburenganzira bwa muntu. Gereza rero ziracucitse, biterwa n'iki? Umuti waba ruhe? Nibyo mugenzi wacu Thomas Kamirindi aganiraho na John Mudakikwa, umuyobozi nshingwa bikorwa w'umuryango waranya guteza imbere amahame y'igihugu kigendera ku mategeko.
Umyukuri ubushobozi gereza zifite ni 161 n'abantu 301 muri izo gereza 14 wavuze. Ubu urumva rero iyi mibare dufite yatangajwe na komisiyo y'uburenganzira bwa muntu muri uyu mwaka iragaragaza ko zirenze harenzeho cyangwa se ubucucike buri kigero cy'ijana na 129% ku ijana. Ubu urumva ko mu byukuri n'abantu benshi twibutse ko iyi mibare yaranazamutse urebye umwaka wabanjirije uyu nguyu w'ingengo y'imari bari ku kipimo cy'ijana na 24 n'igice kimwe. Birumvikana rero ko imibare yagenda yiyongera. Ibi rero twebwe tubisesenguye tubona icya mbere umuvandimwe agikomojeho, birumvikana abantu bakora ibyaha nabo bariyongera. Ku iterambere riza murabizi bizana challenges cyangwa se hari ibintu bizana nk'ibyaha bijyanye n'ikoranabuhanga murabizi biriyongera, ariko hari n'ibindi bibazo bijyanye n'imibereho y'abaturage ukareba nk'ibyaha nk'ubujura rimwe na rimwe bishobora kufitanye isano n'ubukene. Ariko harimo n'ibindi byaha ubona bijyana n'urugomo, gukubita no gukomeretsa bigenda byiyongera bishingiye cyane cyane ku bantu bakoresha ibiyobyabwenge, ubusinzi n'ibindi. Rero ikijyanye no kwiyongera bw'abantu bakora ibyaha bijyanye n'umubare gereza zo ntago zagutse, ntago arimo kuzagura ibyumba, ntago arimo kubyongera. Icyo ni impamvu ya mbere. Iya kabiri ariko tureba cyane cyane mu by'ukuri ni ibijyanye n'imiterere y'amategeko na politiki y'ubutabera nshinjabyaha mu Rwanda tugenderaho. Usanga amategeko dufite ahanini ashyiraho ibihano bikakaye cyane birimo igifungo kirekire kugeza kuri burundu imyaka 25. Hari uko nanone ibyo by'amategeko ntabwo yemerera umucamanza kuba yatanga ibihano agendeye ku mpamvu nkomezacyaha cyangwa se inyoroshyacyaha ashingiye ku muntu uko arimo kuburana bitewe na n'imibereho ye, amateka ye, amarangamutima ku byerekeranye n'uko yakoze icyaha. Ibyo rero bituma buri gihe ibihano biba bipanze ubwinyagamuro bw'umucamanza, nyine bituma atanga n'ibyo bihano biremereye kubera ko adafite ubwo bwinyagamuriro. Ikindi ariko usanga amategeko yacu akenshi yiganjemo ibijyanye no gufunga cyane kuruta ubundi buryo. Urugero ihazabu, kuba yahanisha abantu bahanishwa ihazabu. Uwo muvandimwe aruvuze ati kubera iki abantu bakoze ibyaha wenda byoroheje badashobora kuba bakurikiranwa bari hanze cyangwa bagahanishwa ibindi bihano atari ukubashyira muri gereza? Ibyo bintu usanga amategeko yacu ahana izo opusiyoni nke cyane. Nubwo bateganya ko abantu bashobora gukatirwa wenda imirimo nsimbura gifungo cyangwa se ihazabu, ariko reba biri ku byaha bice cyane. Ahanini rero usanga ibyaha byose ahenshi ni ugufunga. Ikindi ni uko birebye nk'amategeko amwe n'amwe ntabwo yuzuye neza ku buryo usanga haracyarimo icyuho mategeko n'amateka amwe n'amwe agomba kujyaho ku bintu bimwe na bimwe. Urugero nubwo itegeko riteganya ibyaha n'ibihano bavuga ko bashobora gufungisha umuntu igihano nsimbura gifungo, iteka rishyiraho icyo gihano kugeza ubu ngubu ntabwo rirajyaho, hashize igihe. Ikindi hariho uburyo, urugero nko kuba umuntu bamukurikirana adafunze hakoreshejwe kumugenzura hakoreshejwe ikoranabuhanga, bakaba bamushyiraho udukomo bagakurikiranaho aherereye. Nabyo ntabwo biratangira gukurikizwa. Ibindi ni uko hariho ubundi buryo, urugero umuntu ashaka gukurikiranwa ari hanze atanze ingwate cyangwa se bita bail haba ku rwego rw'urukiko ubushinjacyaha cyangwa ubugenzacyaha ibyo nabyo usanga ahanini bikurikizwa gakeya hari ibyerekeranye nuko umuntu ashobora gutegekwa kuba yarenga utarenga imbibi runaka agakurikiranwa ari ahantu hamwe hari ugusubiza ibyangijwe compensation hari ibijyanye no ku n'uburyo hashobora kubaho kumvikanisha cyangwa se ubwumvikane ku birebana no kwemera icyaha cyangwa se plea bargaining ubwo ni uburyo bushyashya buri mu itegeko ariko nabwo butaratangira gukurikizwa
ubwo ngubwo
bashyizeho amabwiriza
ubwo bwo kumvikana ni hagati y'ushinjwa n'ubushinjacyaha
yego
noneho bakabishyira umucamanza
kumvikana noneho n'ibihano bakaba babigabanya ariko umuntu akaba yakurikiranwa ari hanze hari ibyerekeye igihano k'umuntu yahanishwa igifungo gisubitse niyo wagukata imyaka itatu ariko umucamanza akaba yagusabira ko iyo myaka yasubikwa bitewe na kondisiyo urimo ibyo byose ni uburyo mu by'ukuri buteganywa n'amategeko ariko usanga mu by'ukuri butubahirizwa budakurikizwa ibyo rero bituma rimwe na rimwe tugira umubare munini w'abantu bafunze by'agateganyo urebye iyo mibare turimo kuvuga ubushakashatsi bwakozwe n'umuryango Transparency International bagaragaje ko hafi 12% by'abantu bafunze mu magereza ntago barakatirwa ntago baraburanishwa baracyari muri cyo bita preventive detention ugasanga umuntu ayimazemo imyaka ibiri narakurikiranwa nyamara ubwo bundi buryo bwose twavuze buteganywa n'amategeko bushobora kuba bwakemura icyo kibazo icyanyuma ashaka gusorezaho
yego
nuko hariho nanone navuga ikintu cy'umuco cyangwa mindset iri mu bashinzwe gukurikirana ibyaha abagenzacyaha abashinjacyaha abacamanza ariko n'abanyarwanda ubwabo kumva nyine ko umuntu wakoze icyaha wese agomba gufungwa ko igihano cyo gufungwa ariko mu by'ubwonyine bwo kumuhana rimwe na rimwe rero ugasanga n'aya mabwiriza cyangwa se buno buryo bundi buteganywa mu amategeko ntabwo muco urashinga imizi uburyo bwakurikizwa noneho abantu bagakurikiranwa ku byaha bari hanze cyangwa se bakahanishwa n'ibihano bindi bitari igifungo ibyo rero ni ibintu ahanini ubirebye bituma abantu bafunze mu magereza yacu baba benshi biyongera buri gihe buri mwaka
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira n'umuyobozi nshingwabikorwa w'umuryango uharanira guteza imbere ihame ry'igihugu kigendera ku mategeko Center for Rule of Law Rwanda Cerula mu magambo y'icyongereza ni John Mudakikwa turaganira ku bucucike bw'abantu bafungiye mu magereza y'u Rwanda kuri telefone dufite Innocent
nitwa Innocent Mutarazi ndi mu Rwanda mu ntara y'Iburengerazuba ngerereye mu karere ka Rusizi arakoze turamushimiye ku busobanuro bw'indika duhaye mu by'ukuri atubwiye impamvu ubucucike buri mu gihugu cyacu ariko nanjye ikintu nagiraga ngo nongereho ni uko mu by'ukuri ibyaha bikomeza kuba byinshi ariko ugasanga no mu magereza hariho ibyaha bitagakwiriye kuba bifungirwa mu by'ukuri nibatagabanya ku bihano bihabwa abantu bose bakoze ibyaha bizashiduka abantu bose barangiriye muri za gereza
noneho duhamagare niyitanga Simo
ndi muri Kicukiro Kigali mu Rwanda icyo nagira ngo ndiwe mvuga ahangaha ni ukuvuga ubutukisi akenshi buri mu manuza buri mu matransit senta kuruta n'ubwo buri muri gereza icyo mbona cyagakozwe ni uburyo hashakwa amategeko n'umuntu ugikeka w'icyaha kitarahama nawe agakurikiranwa atarafungwa n'uwahamwe n'icyaha none mu byaha bitarengeje uko mbyumva ku itegeko ritarengeje imyaka ibiri akajya hacibwa nk'amafaranga wenda akaba agasimbura igifungo
yewe urakoze cyane usibye ko numva witiranyije transit center na za gereza n'ibintu Urakoze cyane Thomas, ikiganiro kirambuye mwagikurikira ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com, mugashaka hari muri isanga mukaba mwagikurikira ku buryo burambuye. Cuti rero mwari muduteza amatwi, ahani naho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Tubashimire kuba mwaduteza amatwi, dushimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Nadia Taha wadufashije kugiranya aya makuru muri studio ya karindwi Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edirwema, mbasezeho naho mukanya.